Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiriwe neza ncuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki 28 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Mundikije. Kuva ejo kumunsi wa mbere gushika itariki 8 y'ukwezi kwa 12 abarundi barakoraniye yarusha mu biganiro by'incuro ishobora kuba ari ya nyuma birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Abanyapolitiki batari bake mu migambwe itandukanye hamwe n'abarundi n'abarundikazi bafite uruhara muri politiki ya Burundi batumiye muri ibyo biganiro barahanzwe amaso n'abarundi barindiye kuraba niba izo ntumwa zizoshira imbere inyungu z'igihugu zizokumvikana ku ngingo zizotuma ataruhagarara imishabirano hamwe n'indyane bisubira kuvugwa hagati ya bonse rimwe nk'uko bisabwa n'abarundi bamaze gihe bashikiriza ibyumviro byabo ku radio Ijwi rya Amerika. Muri iki gihe kandi turetse imirwi hamwe n'amashyirahamwe avuga ko atatumiwe hari n'ubwoko bw'abatwa hamwe n'ubwoko bw'abaganwa mu Burundi bwidogera bahuza ko badatumira ubwo bwoko kandi abo bwoko nabwo ari abarundi. Mbega kudatumira abarundi bose barimo abatwa n'abaganwa bivuga iki? Ikintu cokorwa kugira ngo abatwa n'abaganwa nabo nyene bahabwe icicaro muri ivyo biganiro n'ikihe? Muri kiganiro muri sangacu munsi rero twatumiye umuganwa Defense Rugema akaba aba mu Bwongereza. Mwiriwe neza mushya ntahe Defense Rugema?
Mwiriwe neza mushinga nahe nkurikije.
Murakomeye?
Ego tushimiye Imana tumeze neza aho duherereye.
Ego mwe twatumiye kandi umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba Emmanuel Nengo. Mwiriwe neza Emmanuel Nengo?
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye?
Yego turakomeye cyane, kandi turashimiye Ijwi rya Amerika rishobora kuduhamagara kugira ngo dushobore kuyaga ku icyo kibazo nkora mutima.
Murakoze gushima. Reka dutangure kuri mwebwe mushya na Emmanuel Nengo. Mbega ku bwanyu ikintu cyatumye mudatumirwa muri ibyo biganiro bihuza abandi barundi n'iki?
Mu by'ukuri twebwe n'ikintu tudashobora kumenya icyo byavuye ko kuko nyakubahwa Museveni perezida w'igihugu cya Uganda igihe yatanguza ibyo biganiro muri Entebbe i Kampala nako muri Uganda, icyo gihe hariho abari baduserukiye babiri bari batumiwe muri ibyo biganiro, ariko inyuma yaho bimaze kujya mu minwe y'umuhuza nyakubahwa Benjamin Mkapa yahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania, zahereye yaho ntawasubiye kudutumira, ntawasubiye kujya muri ibyo biganiro, kandi twaragerageje noneho no kwandikira ibiro byiwe kenshi ariko nta nyishu bigeze baduha, kuko twaguma dusaba duti twumva ko ibiganiro abandi bariko barabijamwo ariko twebwe tukabona yuko tubikumiriwemo, tukibaza duti byoba byiza na twebwe arimo turi kugira ngo dukurikirane cyane cyane ingene ibyo biganiro bikunze kuba biba hagati y'abarundi y'abenegihugu, kugira ngo natwe tugire icyo duterera mbere ari bishitswe ko twumve mu by'ukuri ko biza bihumuriza abarundi bose. Rero nyuma yaho rero nta nyinshi tugeze turonka, bituma rero bidutera amakenga. Hanyuma gushika yaho novuga kuwa ku munsi w'Imana twumvise ko abandi bafashe indege zibatwara yarusha uwo muri ibyo biganiro. Twebwe rero turarara no ku rutonde bari barungitse rw'abashobora kwitaba ibyo biganiro, dusanga nta muntu n'umwe yoba aserukira ishyirahamwe canke ava mu mugwi w'abatwa yoba yashoboye gutumirwa muri ibyo biganiro. Hanyuma tuca twibaza duti mbe none ko igihe cyose habaye ibiganiro haba kuri Arusha yashikanye ku masezerano yasinywe kandi kugeza ubu twe twasanze ayo masezerano yadusize inyuma aradukuramo, kandi icyo gihe twasanze bavugamo ibitigiri by'amoko abandi bagaserukirwa ku bitigiri by'ijana, ni ukuvuga 60% ku Bahutu 40% ku Batutsi. Twebwe dusanga kubatwa nta kintu baduhaye gishoboka kiboneka, hanyuma mbere hari nabaye nibindi biganire byagiye birakurikira mbere mvuze
none mushyarahe yego
aho hose rero mu bisanzwe rero tumaze kubibona uko nico gituma twavuze duti ni ibintu bibabaje kandi ntabwo ari byiza yuko umugwi cyane cyane wiharijwe n'ibibazo bitandukanye bizwi by'ubukene ibibazo by'amatongo inyigisho ukudaterukirwa ibyo byose bakaba babize ariko umuhungu aza
akabicara
akaza mbere kuko bavuze ego cyane
icyo ni kibazo kimaze imyaka myinshi cyane rwose si kibazo cadutse ha mu biganiro gusa ikibanza cabatwa mu Burundi si kibanza gishemeye muri ko mukora iki mushira hamwe ryanyu kugira ngo ibintu bihinduke
icyo turiko turakora ubwambere ho hariho ukumvisha haba abarundi bene wacu bari mu nzego ukumvisha abatwa bene wacu nabo nyene kugira ngo bamenye ko mwiri byose babiriko biraba bateza kubigira mu ruhara kugira ngo bihinduke izo zose turiko turagerageza kumvisha cyane cyane bafata ingingo ko icyo kibazo uko baguma bacirengagiza uko kandi imyaka igumi ihaca ego baravuga ngo bari mu abandi ngo bari mu byo kumvikana basubira bako nk'ibyo by'ibiganiro twe tuba tutarimwo ariko tuba tuburiko turumvisha na tuba duhawe aka karyo ko kubicisha ku maradio nk'uko muriko murabigira kwari kugira ngo umurundi canke uwariwe wese yumva mu by'ukuri ikumirwa ingene ribabaza abibone ingene ushobora kubura aho hariho uburenganzira udafise bwo guserukirwa canke nawe ugaserukira abandi kandi wateza kuba uri umurundi ufitiye uburenganzira ugasanga rero amategeko umengo umwanya umwe uri karayasoma kumva umenga aratomoye ariko waza kwinjira neza mu ido nido ryayo mategeko ugasanga akumira umugwikana kacankuriye canke ibyo biganiro byaba ibivuyemo ugasanga bifatira hari habo bishimisha n'abandi rero dusanga byateruranye n'iki
yego Emmanuel Nengo mukanya turagaruka
kumvisha abo bantu bari bose kugira ngo bategereke ibibazo bateza kubikorera ko byose biza bihumuriza abarundi bose
mukanya turagaruka cyane cyane ku byerekeye abandi barundi bashobye kuja yarusha muratubwira iki kintu mwifuza ko boshobora kurangura ariko imbere yaho rika n'umushyantahe Defense Rwema nawe atubwire mbega umushyantahe Defense Rwema abaganwa boba baraserukiwe muri ibyo biganiro
ego me murakoze kuri ijambo Frederic Nkurikije iki kibazo cerekeye amoko mu Burundi ni kibazo gisa n'icadukanye n'intwaro zakuye intwaro y'ubwami mu 1666 nagira nibutse abarundi yuko uno munsi twibuka itembagazwa y'intwaro y'ubwami hagashingwa Repubulika abarundi twibaza yuko batazi insiguro yayo gushika uno munsi ngarutse rero kuri icyo kibazo murazi neza yuko ibintu bijanye n'ivyamoko mu Burundi byazanywe n'abakoloni turabizi ariko rero naho byazanywe n'abakoloni kandi intwaro y'ubwami igihangamye abatwara ico gihe umwami n'abagabo biwe ntibakoresha imvugo y'ubwoko mu Burundi ibyo bintu byazanywe n'ababiligi hanyuma bishimangirwa ko cane hatanguye amatora mu 1961 niho batangura gucagura abarundi mu moko ayo moko rero yarazwi ico gihe bwari ubwoko bune ubwoko bw'abaganwa bw'abatutsi abahutu n'abatwa abagiye muri ayo matora igihe batanga ibitigiri by'abashinga amateka by'abakuru b'imitumba n'ibiki baravuga neza yuko igitigiri cy'abaganwa kiraho icy'abahutu kiraho icy'abatwa n'abahutu kiraho hanyuma ibyo birabandanya umuganwa Rudoviyo wa Gasore atsinze mu mugambwe ipfona naho nyine barakoresheje ibitigiri z'amoko mu namashinga amateka ariko rero ico gihe abashinga amateka na kwa Gasore baranse yuko ibyo bintu byo gukagura abarundi mu moko bitokoreshwa na gato iki byemeza nuko itegeko ibwirizwa nshingiro byo mu 62 atahantu na hamwe gyerekana abarundi ko bagabuwe mu moko bavuga yuko ara barundi bene gihugu gusa ibyo rero mu nyuma birabandanya ariko bakaguma bagerageza kuvuga bagabuye abarundi mu moko
ico kibazo ni kibazo gihambaye cyane mushikirije idefense ko kari atamoko yahari ku bwanyu ikintu cyatumye batangura kugushira imbere ubwoko ni kiye
urumva ico gihe n'ukuri ibyo ni ibintu bizwi kandi bishobora gusomwa abantu bose bashobora kuraba umuntu naho bavuga iko ari umuntu cyangwa ari umututsi mu nyuma baraba ubushobozi afite ntibaraba yuko ari umuntu kugira aze gutwara ikibanza cyo kugira yuzurize ikibanza cy'ubuhutu cyangwa ubututsi baraba ubushobozi afite mu kurangura amabanga bamujeje aho rero turabandanya gushika umwami mwambutse aragize ingorane gushikaho mu nama nshingamateka icyo kibazo bivuye ku ngorane zari ziheje kuba mu Rwanda ababirigi batumye haba revolution igizwe n'ababirigi mugabo yitirirwa uruhande rumwe rw'abanyarwanda abahutu n'abatutsi bagasubiranamwo abatutsi bakirukanwa kubera bagirizwa yuko aribo bamwe batwara igihugu ibyo bintu byaje mu Burundi ariko rero bije mu Burundi nibyo zatumye habizongorane bituma bagomba guharura abahutu n'abatutsi ariko ico gihe gushika mu 66 hari ubwoko bune buzwi abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa ibyo rero igihe haje intwaro ya Repubulika nababwiye uno munsi twibuka imyaka 51 iheze haje intwaro ya Repubulika ubu hari hageze yuko abarundi bibaza yuko tugasubiza agatima mpembero tukaraba iki intwaro y'ubwami ya Mariya abarundi nico iyo ntwaro ya Repubulika iriko imarira abarundi muyo myaka 51 iheze
muriko muvuga igifonse rwema
ndabarire gatwangira ndangize ngaha
yego
ibyo uko ubyo bwoko bune haje intwaro ya Repubulika bwaciye bugabanywa ku bwoko butatu abaganwa barabakumira ntibasubira kuvugwa muri mu Burundi izo ntwaro rero ziza ari intwaro ziterabwoba hamwe umuganwa adasubira kuvugwa ibyo ni ibintu byabaye kandi hari na bamwe mu biza byo kwicana byagiye biraba ari 65 ari 72 abaganwa bamye bagwa mu mporero urumva rero ngaha nitwo cyangwa ngo turandire twagomba twereka abarundi kandi abarundi bose barabizi kandi abarundi babizi cyane kurusha abandi nibajye abanyagihugu abanyepolitike
mu kanya gatoya cyane rwose defense rugema ndabona kanya katujanye cyane mu majambo make muriko muvuga ko iyo intwaro z'abami zibaho zigumaho atakibazo cy'amoko indyane z'amoko mu Burundi ziba zihari amasibona myonke
ku ntwaro z'umwami ntibashimikira ku moko na kare bavuga yuko umwami abaza umujyango atabaza ubwoko
yego
mituga bizo rero by'ukuvuga moko by'ukubishimangira ko byaje kuri izi ntwaro za Repubulika mugabo bakabigira mu ntumbero yukugomba kuronderera inda za bamwe bamwe sinovuga ngo mushire muri rusange ngo bahutu bose cyangwa abatutsi bose abanyagihugu babahutu abatutsi babaganwa n'abatwa barashaka kubana mu mahoro mugabo abanyepolitike abo bantu bitwa ngo barize nibo baje guhenda abanyagihugu bagakoresha moko kugira bashike ku byo bashaka mugabo uko kugabura
icyo kibazo
n'ikibazo cy'igihugu
icyo kibazo mushikirije
idefense ibibanza bya politique nta nyungu nimwe biha umunyagihugu
icyo ni kibazo mushikirije gihambaye cyane gose reka tubaze n'umushyana hehe Emmanuel Nengo nimba ariko nawe nyene abibona idefense yavuze ko abahutu abatutsi abatwa eka nabaganwa abanyagihugu asanzwe bashaka kubana mu mahoro abajyanisha abanyapolitike namwe uko niko mubibona mushyana hehe Emmanuel Nengo
icyo kare karabishikiriza abanyapolitike kuko twaramaze kujya mu ntwaro ya demokarasi hateza kubaho abanyapolitike kuko nta dushobora kubica ku ruhande cyangwa ngo tubidehe murazi rero aba bashaka kujya ku butegetsi baba bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo barabe ko bashobora kubujyako ibyo rero nibyo biba bihari iyo nta n'umwe atomenya ko ariko bisanzwe biri ibyo na byo kuvuga ati ni kenshi abanyapolitike nibo bateranya abenegihugu bubu ugasanga bagwa mu mporero nibyo ibyo na byo kandi nibyo ari nacyo bituma twaba tuvuga duti mu gihe tuba twarimaze kwinjira mu nzira ya demokarasi nuko uwo muntu abaharanira uko kujya ku butegetsi biba biteza kuca mu nzira zizwi aho umuntu agenda akiyamamaza hanyuma yiyamamaje atowe hanyuma akemezwa akaserukira abandi ibyo niyo demokarasi ibihari kuvuga rero ati icyo abarundi twifuza kubana mu mahoro nibyo twese twifuza kubana mu mahoro ariko ku kubana mu mahoro ntituzoshira ku ruhande n'ubundi abanyapolitike kuko ni nabo banabizana ahubwo tubahamagarira yuko uko guharanira ibyo bibanza bya politike bitucamo kwigisha cyane cyane amacakubiri ashingiye cyane cyane ku bwoko ku madini eka no ku bindi bitandukanye iburere ahubwo gusa ko hoba guharanira iterambere rya bose iterambere rya bose rero naho kandi rishoboka mu gihe iyo politike y'umugambwe kanaka iba ibona mu by'ukuri yuko iriko iratumbereza bose atanumwe ikumiriye mu iterambere no mu guserukirwa guserukirwa rero mu gihe rero kuba guca mu matora biyabikenewe rero yuko uwo muntu ari wese abikeneye kwiyamamaza cyangwa kwinye gukina iyo politike aronka uko kwisanzura bikaba ku mugaragaro atakwiyegeza gutyo rero niho bizotuma umwenegihugu cyangwa umunyagihugu yumva yuko mu by'ukuri uwumuserukira aba ari umuntu abikwiye atumbereza ijambo n'ibindi
mukanya kari imbere ndabasaba mubwire icyo muvuze naho ubwoko bwanyu butaserekuye mu biganiro yarusha ndabasaba muduhe ibyiyumviro n'ibyifuzo mwifuza ko abanyapolitike boshora ibibazo cyane cyane boshora gukemura ariko muri aka kanya turafise abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Edmond mwiriwe neza izina ryawe ry'ikirundi ni nde Edmond
Ndayikunda
Edmond murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku bwoko bw'abatwa n'abaganwa baratatumiwe mu biganiro biriko bihuza abandi barundi tuga ku ijambo
ikintu ushobora kuvuga halo
tuga ku ijambo turakumva
ndiko ndabiraba nk'ubu hari igihe mu ntwaro baravuga ngo dukeneye abatutsi aba dukeneye abahutu aba ariko ibyo byose bikaba bifite ahantu byavuye birafise umuntu yabizanye kandi birafise n'intumbero ziba bifise cyane cyane bizanye n'umuntu abari ku butegetsi ndabekwa bishikuba tukiri muri izo bihe haza umuntu akavuga ati abatutsi hazoja mu ntwaro abahutu hazoja mu ntwaro rero abatwa nabo bavuga ati ntibaserukiwe bikwiye ko ntibatsemera ubu abaganwa urumva nabo nyine ko bavuga yuko badaserukiwe kandi bo baca bavuga yuko ari nabo bari baratanguye no gutwara kandi n'ibyo bintu by'amoko ko tubona ko byaje ku ntwaro z'abaganwa bikazanwa ko numva yuko byazanye n'ababirigi nabo bakoze iki kugira babyigizeyo nk'abaganwa kugira ntihabe amacakubiri cyangwa habeho ugucanishamo abarundi bityo numva ntibaza abaganwa none
murakoze Edmond mukanya turaha ijambo cyane cyane defense rugema ishuri icyo kibazo reka tubanze duhe ijambo kandi uwundi munywanyi radio Ijwi rya Amerika Leonard miriwe neza
amahoro cyane.
Murakomeye.
Yego turakomeye.
Muri hehe ga Leona?
Ndi mu Cyankuzo muri komine Mishiha.
Cyankuzo izina ry'ikirundi ninde?
Ndiyo nkuru Leona.
Niyo nkuru. Urafite ikibazo duga kwijambo, ikibazo cy'imvuyo.
Icyo mbona nabo batabatumiye abatwa na abagiye muri Arusha naho bo baserukira bakagira gukemura ikibazo kirimo Burundi ngo natacyo byo babitwaye.
Murakoze Leonara, niyo nkuru. Reka Defense Rugema Edmond yabaje ikibazo ati mbega abaganwa bakoze iki kugira ngo bamirire kure izo njyane naho muvuga ko zazanywe n'ababiri.
Ego me nibaza yuko ingorane ziri mu Burundi murabona twama twibaza tuti mbega izingirane ziri mu Burundi isoko ryazo ni irihe canke ikibituma ni giki, kuko urabona nibintu byama bigenda bigaruka abarundi dusubiranamwo ugasanga nta cigwa turonka ku ngorane twagiye turaca mu aho twogira tuti turogoroye tugasanga dusubiye muri bya bindi abarundi dusubiye kwicana ushikaho ikibazo cagiye gukomera ari kibazo c'abahutu n'abatutsi narico kivugwa cane kuva intwaro y'ubwa mitembagajwe ico kikavugwa cane kubera iki igihe intwaro y'ubwa mitembagajwe bavuga yuko niho hatanga kuvuga ubwoko cyane abatwara intwaro zikitirirwa abahutu cyane abatutsi. Muri icyo gihe rero igihe hari kwavugwa abahutu n'abatutsi wamenga nibo bene gihugu bonyine baribagira yuko hari abandi atari abahutu kandi atari abatutsi baba muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero byo kubona yuko ingorane ziri mu Burundi ziri hagati y'abahutu n'abatutsi akaba ari byo byama bivugwa, ibyo nibyo byateye ingorane bikerekana kandi yuko yari koragwanira intwaro usanga umuhutu aca ashaka kuraba mwene wabo umuhutu umututsi bikaba gutyo. Mugabe ibyo rero n'ubu nsubire ndabivuge ni ibintu bibera hejuru ku rwego rwo hejuru rw'abanyepolitike. Sindi ko ndavuga yuko abanyepolitike bose ari babi, hari abanyepolitike bashaka by'ukuri yuko Burundi bwokogorora bukava muri izo njyane zidahera. Aha rero ubajije rero uti mbega ibyo baganwa bimeze gute ati byo bazatanguye ku ntwaro z'ubwami, ibyo je nibaza yuko atari byo na gato kandi n'ibintu umurundi wese azi gusoma canke afise uko gushaka ko kumenya akahise ku Burundi yobirondera. Ibyo murazi neza yuko umuganwa Rudoviko wa Gasore yitwa ko ari umuganwa atari umuganwa bw'ubwoko, yari umurundi, yari umuganwa kubera yari umwana w'umwami, yari izina ry'ubutwari. Ibyo rero iyo tubuze abaganwa bifite insiguro nyinshi, iyo tubuze abahutu bifite iyindi siguro, iyo tubuze abatutsi na byo bifite iyindi siguro atari iy'ubwoko. Ari nacyo gituma ibi bintu byo kuvuga ubwoko cyane gushimikira ku bwoko twaraba ingene abarundi tubivamwo tukiga kuba abarundi
kubivamwo ikintu icyo ni cyimvero gihambaye cyane gusa defense
hariho
nabavuga ku bwoko bwose butaba.
Ibi biganiro byama biriko biraba urumva harabaye Arusha ya mbere. Ikintu twebwe tunegura nuko abarundi bagiye muri Arusha abanye politique bagiye bashira ubwoko imbere bavuga ati bagabura ibiti barabye ubwoko baca batorana abahutu n'abatutsi gusa abatwa barabakwegeramwo ariko ntibabashira muri iyo bwirizwa shingiro. Abaganwa bobo nta na hamwe baseruka. Birababaje kubona tuvuga ubwoko ni sico kintu cari kuba ikibazo nyamukuru kuko turiko twibohera mu bintu tutazovamwo gushikaho ayo macakubiri bayashize mu mategeko kuvuga abahutu n'abatutsi mwitegeze muri Arusha ya mbere ibyo jewe ku izina rya Ange Rugema ndabona yuko byabaye ikosa rikomeye ikosa rihambaye
ico ni cyimbiro
naho ndumuganwa naho ndabandika mvugira abaganwa mugaho simvugira abaganwa kugira tuje mu bintu byo kugabura ibiti za politike canke iki twebwe tuvuga tuti babuze ubwoko niba buvuge bwose uno munsi umuganwa agiye mu namashinga mateka aronse ikibanza cha politike ategeza gucaba gutora umuntu kwari umuhutu cha
egume defense rugema ikanda basabe inyishu ngufi ngufi ndabona kanya kihuta cyane gose akanya kari huta cyane gose muzi kumpa inyishu ngufi ngufi murashikirije ikibazo gihambaye cyane gose mushya ntahe defense kivugwa n'abarundi batari bake ko gushira amacakubiri cyanki ubwoko mu mateko ari kibazo abarundi nyene bashobora kuba batazovamwo vuba cyanki ari kibazo gishobora kuba ikibazo gihambaye cyane gose ariko reka tugaruke ko mushya ntahe Emmanuel Nengo nawe nyene ya asanwa bajijwe ikibazo na Leonard niyo nkuru avuga ati mbega abarundi bari yarusha bagira kumvikana eka ukuntu botorera inyishu ibazo by'abarundi n'abatwanya nabo nyene bo baserukiwe ico cimvu cashikirijwe na Leonard niyo nkuru mu kivuga kwiki
ivyo byashikirijwe na niyo nkuru Leonard ndamutegera kandi mu byukuri avuga ukuri nk'ukurima ariko ikibazo aho kibakiri twebwe mu byo twadukeneye nuko bwa mbereho n'ivyo bintu by'ibiganiro biba biriko birava mu gihe kandi biba bizwi yuko abaserukiye ababiserukiwemo cyangwa abaserukiye abandi muri ibyo biganiro baba bava mu migwi itandukanye iyo migwi itandukanye mu gihe ariko biri yateza kuba yose ari mwiri bakabivuga kumwe bakabyumva kumwe bakabisozera bose babyumva kumwe naho hama habo birimo dufate akangonongono ariko rero ikibazo rero kiba gihari twari dukwiye kuza turaba kahise k'iki gihugu cyacu aya magume cyagiye gicamo nta wubideha kuko kugira ngo dushike kwinosa ko ibi byose habaye ikumirwa ryagiye riba ku mugwi uriya cyangwa uriya gusuzugura abandi kugaya abandi ukwica abandi umuziza icyari ibyo rero byatumye hariho abigungira ku butegetsi ugasanga nibo bazwi yukumengo igihugu nibo bakiranguye nta wundi muntu akifiseho uburenganzira ni nabyo byatumye hariho abafata ibigwanisho kugira ngo bikure ku izosi umuntu abatsindagira abandi akabakinyiza avuga yuko kanaka nta burenganzira ufite kuba uri mu rwego kanaka ibyo nibizwi hawe ibintu na kabiri byabaye ibyagiye birakurikira andi magume yagiye akurikirana ibyo byose byava kuki ku gasuzuguro akagaye no kumva kuti jewe zumba abandi ukamenga igihugu niwe ugifite uburenganzira nta wundi agifite uburenganzira ibyo nibyo byatumye tugira arusha rero bashyizemo bagiye kumvikana ari uko babona ko ikibazo cyari gihari cyari cya politike n'icyamoko ariko rero bamaze kubona ko icyo kibazo gihagazaho baciye bo bafata inzira zo kumvikana ko haniniya abantu bo bafashe ati abarundi b'ukuri n'abahutu n'abatutsi abasigaye ndi muri abarundi muri abacangiro niko nobivuga muri muraho kugira ngo muhabe ikibazo kibabaza abandi kuko umbwiye guhore bonare dufatiye ku masezerano y'Arusha yombwira ingene kugeza ku inusa icyo baba barafatiyeho kugira ngo bavuge bati inzego zose zibaho z'igihugu uhere kuri leta ibaho ubwire uje ku bategetsi batandukanye ku intara ubwo abashikiranganje intara amakomine imitumba byose hanini yabavuga bati ni mirongo itandatu kwijana mirongo ine kwijana ntiyumva yuko nimba yaba nsinzi icyari none yaba ari nk'umutwa dufate akumva yuko ibyo yogira byose nta burenganzira afite kuko ashobora kuba mu rwego ruriya cyanjye kanaka mu gisirikare bavuga ati ni mirongo itanu kwijana abahutu mirongo itanu kwijana ku batutsi ubwo arumva yaba ari umutwa dufate yifuza kuba muri urwo rwego kuko n'abariyo bifata n'uko yuko barahugutsa ku nk'ifata kibanza kuko nta cyicaro afite kuko nta tegeko ribakingira rihari nayo ntiyumva yuko iyo hatowe iyo habaye amasezerano ayo masezerano agafata bamwe agakumira abandi hamwe mbere itegeko riba rifashwe rikagukumira rikagushyira ku ruhande ku buryo uko uri yaba wewe cyanke umuzukuru azoza ataburenganzira azafite burya bo yumva ko byaba binezereje
yumva
karyohewe ni yaho rero niho tuba tuvuga duti uko kuba hariya si ukuvuga ngo tuba tuvuze duti hakogwe cyane cyane ku byamuko tuba dukeneye yuko hakogwa ku bibazo by'abarundi
ariko rero nk'uko nabivuze
ibyo bizodufata umwanya tuzokwiha yindi ntambwe yo kuraba ingene ibyo byamuko byozovaho bukebuke n'ahandiho ubu ntawovuga ngo nibabikure hubu byogorana mu by'ukuri ariko bisaba yuko abanyapolitike n'abarundi twese dutera iyindi ntambwe tukajya mu byo kubaka igihugu cyacu tugashyiraho amategeko atanumwa kumira yorohereza nako aho uburenganzira uwari we wese hanyuma tuje ku bikorwa twese tubona ko ari byo kuduteza imbere haba mu nyigisho mu by'ubutunzi n'imico kama hamwe rero na politiki
yo
mu demokrasi igatsimbatara mu gihugu
yegome tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Steve mwiriwe neza ni byiza cyane rwose Steve mwitwa nde izina ry'ikirundi
agomba kubaza
Steve
ndakwanza mbanze ndamusaba mutumire
yo rakumva uri hehe
ndi mu bwiza
yego duga ku ijambo
nagomba kubaza ku byerekeye ikiganiro bigomba gushyira gutangura iharusha ko numva harimo aba batumiye mbe bajya bafite ibyo bapfana na leta hamwe nabo bavuga ko baba baragize baragombye kugira kudeta hari abo baba baratumye kugira ngo bajye mu biganiro kugira ngo basize hamwe ko tumenyereye umuntu aburana n'uwo afite icyo bapfahama umuntu agasaba imbabazi n'uwo afite icyo bapfa kugira ngo basubirane hagaruke amahoro hari abo baba baratumiye muri
murakoze Steve kuri icyo kibazo ka tumanze dufate n'ikindi kibazo cha Chanel mwiriwe neza izina ry'ikirundi ninde
dusabe
murafite ikibazo cy'imbiro
nagomba kubabwira ubwa mbere hoho nimba bo batwa n'abaganwa bakoravuga yuko ngo batatumiye Arusha nibaza ko atari ibyo kuko abagiye Arusha ntibagiye baserukira ubwoko bagiye baserukira imijyi ya politiki bavamo nta mugambi uri mu Burundi n'umwe uri mu bwoko bumwe bamwe bose mu Burundi imwe abahutu imwe abatutsi imwe abatumwa n'abaganwa byose ariko igikomeye ari kigomba mu ibyo biganiro inyishu niyo atari nziza sinibaza ko ari ingorane byoteye ngo nuko abacanke bariya batatumiwe ko aha mu Burundi abo baba bakumiriwe bo bari benshi ari ibimuga bifite ibibazo byabyo hari abanyamwema bifite ibibazo byabo ubona ko kubwira iyo pas de règle sans exception batatumiwe nibaza yuko iyi grève amateka yarakwiye kubana na Geneve kugira ngo bose baserukirwe ariko turabe cyane cyane ikivuba muri ayo mantu ze muri ibyo biganiro n'icyazagiwe muri abarundi bose sinibaza yuko ari ingorane byotera ngo nukubera abacanke bariya batatumiwe
murakoze dusabe Chanel reka duhe ijambo abashinga ntari turi kumwe kugira ngo bagire icyo bashikirije kubishikirijwe na dusabe Chanel ariko imbere yaho nagomba ku kibazo cya Steve nibaza ko muri abashinga ntahe twatumiye ikibazo cy'ibatotishura kuko ntibazi urutonde ntibarufise imbere yabo rw'abantu batumiwe batumi muri ibyo biganiro ariko rero reka mushinga ntahe Defense Rugema mu gihe cyo muvuze kubishikirijwe na Chanel dusabe
icyo nabivuga ko nuko nibaza yuko ica abarundi bakwiye kumenya cyane cyane abarundi bafise umutima ukubaka ukubana n'abavukana kandi abaturazi ni benshi iyo turiko turavuga ibirekeye abaganwa canke abatwa bakumiriwe ntituriko dusaba ubwo bwoko uriho nawe turiko turabusaba icyo dukora ni ukugira twibutse abarundi yuko ubwo bwoko buriho ubwoko bwamyeho mu Burundi ikibazo ni cyuko habikumigwa ikumigwa rishobora gushika kwifutwa y'ubwoko ibyo rero nibyo twebwe tugwanye ntituriko tuvuga ubwoko kugira tuje kugabura ibyo byicaro bya politike cyangwa iki tubivuga kugira twerekane neza yuko iyo hashimangiwe ko ubwoko bubiri gusa mu Burundi yuko iyo ntumbero atariyo iyo havuzwe ubwoko ntihavugwe bwose iyo umuganwa agiye mu namashinga amateka canke ahawe ikindi cyicaro cya politike ntibamubwire ngo emera kuri umuhutu canke umututsi kugira uronke icyo kibanza ibyo nivyo turiko turagwanya
ego me mushya ntahe namwe nengo mushya ntahe Emmanuel Nengo kubidashikirijwe na Dusabe Chanel avuga ko ubwoko bwose bwaserukiwe imigambo yose mu Burundi irimo ubwoko bwose yabatwa abahutu abatutsi n'abaganwa duga kwijambo
rega uyo Chanel icyo namumenyesha ari muri babarundi birengagije ibibaza ko biri akerekana agashakwerekana ko ibintu byose biba bitumbereye amategeko ameze neza ibintu byose bikataha ingorana atagahazi gahari nk'uko uyu Rwigema bivuze Rugema iyo turiko turavuga duti ubwoko kanaka na buriya bukwiye gufata cyo kimwe n'ubundi kubera twese turabene igihugu nitwa turiko turavuga ngo tushaka kuja Arusha kugira ngo tuze gutembera Arusha twarahakoreye bamwe indege twarazigiyemo zitandukanye ntabwo ari amahera twaza kuronderayo twaza kugira ngo ubwambere ntibiberayo twese twikurikirane hamwe twese kuko icyo namubwira yogenda gatohuza cyangwa agenda abaze uko ariko kose azosanga yaba sosiyete sivile abari hanze bari mu gihugu azosanga ari bande azosanga ari abahutu n'abatutsi agende mu bamenyeshamana azosanga ari bande si babandi nagira ndamubaze ikibazo kimwe mbe ni kuki bavuze bati reka turabe iby'amasezerano y'Arusha ingene yoba ameze tuyige tuyasubiremo kubera hari haho ho bari mwakahaze kubera cyari abaca batsimbira ku isunzu y'inzu ngo ntukoreko tukubera barenganije abandi mbe kubera iki ibindi biganiro biba biriko biraba bakumira abandi hakitwa yuko umenga mu kabiri niyo yonyene afite uburenganzira kwa kino gihugu izere ari karashikiriza ndamutegera kandi n'uburenganzira bwo gushikiriza uko abyumva nkuko naje ndiko ndashikiriza ibyo niyumvira tukwiye kumenya rero neza na neza yuko ivyo byo guserukirwa yaba jewe cyangwa ubundi igihambaye nuko hajaho amategeko akingira bose yari karavuga bati abari yo baserukira bose igihambaye nuko ushika ku kintu cyiza gihumuriza abarundi bose twese nivyo twifuza kandi turabazwa no kubona tuguma mu njyane nk'abenzi muko buyumbwira inyishu bazoshika ko iyo ari ingene izo bitumbereye yaba yifite iyo nyishu aho naje natindamubwira nti aho nta kibazo mugo rero ntazi ingene ibiganiro bizogenda nuko byatanguye n'ingene bizoheza cyo bituma twaba tuvuga duti mu gihe bavuga ko ari imigwi yose yateza kuba ari ihiri ikabikurikirana ikumva mpaka gushika ku idundura ryabyo gutyo niho uba uwo ari we wese ibipfuyemo abyumva abitegera ingene byabyaragiye n'ahandi ho tubivuga gutyo kubera dufite akahise kabyerekana amasezerano y'Arusha yakumiriye abandi kuko hariyo abahutu n'abatutsi ibyo bakoze yarabibonye kandi bagenda bavuga bati nta kibazo cy'ubwoko gihari kandi tuzi yuko amategeko ahari ariko abivuga bakwiye kuba bategera abandi yuko iyo turiko turabivuga gutyo atari kugira ngo twagiye gutembera cyangwa twagize gute ibyo tubona byofasha kubaka igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri komora abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
ndabaramukije mwese
muri hega Jean Bosco
ndi muri South Carolina
muri Amerika izina ry'ikirundi ninde
Bwenge Jean Bosco
murafite ikibazo murafite iki mu biro turiko tuvuga cyane cyane ku bwoko bw'abahutu n'abatutsi bavuga ko batatumiwe mu biganiro biriko bibera yarusha
yendi ndi umuntu navukiye hanze n'ubu ndi hanze ariko icyo je abo bantu ko barimo barabigura n'ubu ntibadusigurira neza ese leta ihari mu Burundi uko sinda nayizi nta bantu babahu babaganwa cyangwa babatwa bo bari mu cyahe mu gisirikare cyangwa mu muhari wa CNDD-FDD numva ngo uri ku butegetsi nta baganwa nta muganwa arimwo nta mutwa arimwo ku buryo mu Burundi harimo abantu babaganwa n'abatwa batwara usibye ibyo kuja muri Arusha barondera ibibanza bitwaje abahutu n'abatutsi nibyo by'abaganwa n'abatwa kibazo cyane cyari
murakoze Jean Bosco Arika duhe njambo Terence muri neza Terence
Muri neza
muri he Terence
Ndi muntara ya muhinga komine giteranye
giteranye izina y'ikirundi ninde
Tuyisenge Terence
Tuyisenge
Ego
murafite ikibazo murafite cyumviro
Ego Derek rashaka gushikiriza kuri ibyo bintu bijyanye n'ubwoko mu bisanzwe ubwoko nta kintu nta ngora byari biteye kuko ukuntu ibintu bimeze ubwoko buba bwiza bivaye n'ikintu uriko uraburonderamo urebye akahise kagiye karaba ku Burundi hariho abantu bagiye baricwaza ibintu by'ubwoko bagira ko rero bagira abo bacinyiza ari naho rero nire navuga mu bisanzwe ikintu cy'ubwoko yaba byari ibikunda yuko umuntu wese yumva kwitwa umuhutu ataco bitwaye kwitwa umututsi ataco bitwaye kwitwa umutwa ataco bitwaye icyiza ari uko umuntu wese iyo bari ku butegetsi kereke twaba umuhutu cyangwa umututsi agatunganyiriza bose nge ndumva yuko atangora icyo zo bagiteye ariko urebe ibintu byagiye birashika mu gihugu haragiyeho za republika za mbere kubera yuko uyu ashyizeho ari ubwoko ubu n'ubu ukacumengo ntiyasezeranyiwe gutwara uwo bakabara mwinshi haja huyu ukasanga ati naka kubera agiye ko ari muri ubu bwoko ntitwigeze duhuza ugasanga abantu ntibamwiyumvamo ahubwo ikiza ni uko abarundi twari dukwiye gutahura yuko nimba umuntu ashoboye ikintu nagikore tutarebe kuri ibyo bintu by'ubwoko ari naho ibyo bintu ibyo biganiro bigenda birakugira ugasanga hariho umuntu ariko arahiga inyungu ziwe afatiye ku kagwi gatoyi gatwite yuko ari imwe ni umutwa aravuga reka nje muri ibyo bigwanyo ndandi imitsi mu kuvuga ati aba ni abaserukigo kugira nawe nze shikigwe hanyuma nkingire ubwoko ubu n'ubu ari nabo baguma bacanishamo abantu usanga batize abanyepolitike bagatwara imbere cy'ubwoko bikaca bituma tubaho nabi kubera yuko hariho abashaka gucingira abandi rero nashaka maze abo batumire ubwoko hari ingorane cyari byari biteye kwitwa umuhutu cyangwa umutwa cyangwa umututsi hari ingorane biteye cyari ikibazo ni uko umuntu afite ubwoko bunaka hagize icyo ashikiye acyo ashaka kugira acinze bamwe n'abandi
urakoze
aho usanga rero kubariho bariho ngo ni uko ngo ari abahutu nimba bari ko barakorera bose babona ati bizohava bigorana kugira natwe dushikirwe ariho babandi usanga bari ko baradadaza ibintu by'ibyumvire bigatuma ibintu bidatera imbere
egome urakoze Terence tuyisengereka ijambo mushenahe defenseur rugema agira icyo avuze ko byashikirijwe na Jean Bosco ari muri leta z'umwe za Amerika ekana Terence Tuyisenge Jean Bosco akaba yabaje niba ubwoko bwose butari muri iyo migambwe butari mu nzego za leta mu gisirikare ibyo ni ibintu umuntu atari mu Burundi adashaka kumenya cyane gusa ariko reka ndabaha ijambo mu gice muvuze kuri ibyo bibazo byose abo bashika ntahe bashikirije
igome murakoze
mukanya gato ndabona kanya kihuta cyane
Yeah, egome ikibazo n'inyishu biguma bigenda bigaruka n'ibya bindi n'ubu ikintu cemeza neza yuko hari kumigwa by'ubwoko nuko nabivuze amoko mu Burundi harabaye amacakubiri y'amoko gushika aho bishigwa mu mategeko gushika aho bishigwa mu ibwirizwa nshingiro muri iryo bwirizwa nshingiro handitswe ubwoko bubiri gusa abahutu n'abatutsi hariho amakota yatanzwe y'abahutu n'abatutsi gusa ibyo rero si ibintu turiko turavuga dukuye mu kirere ni ibintu byanditswe mu itegeko mu ibwirizwa nshingiro ni kuki abatwa n'abaganwa batanditswe mu ibwirizwa nshingiro icyo nico kibazo ikindi naco ni kuki abagiye muri ivyo biganiro vya Arusha haseruka abahutu n'abatutsi ni kuki abaganwa babaye dusa nuko umenga turabarorerezi mu nyishu zitangwa kuri ibyo biganiro bibiri ko biraba kandi abaganwa umuganwa nawe yashobora gutanga icyumviro cy'ukubaka cyo gushyira hamwe abarundi cyo kuronderera amahoro abarundi akabigira kujya umuhutu n'umututsi yaserutse arusha ivyo rero nitwo tusubiye inyuma gatoya ntituriko dushimikira ku moko tuyashimikiye ko mu ruhande rumwe kubera yashizwe mu ibwirizwa shingiro hariho amakota yatanzwe ayo makota nico kintu turiko turabaza ni kuki hari amakota y'abahutu n'abatutsi gusa ni kuki uno munsi umuganwa agiye mu nzego atora ku muhutu canke umututsi ico nico kibazo aha rero nogomba guca ndabasigurira ndababwira nti abarundi burya hari wundi yabivuze ati tutize kubana nk'abavukana tuzopfa nk'imbura kimaze abarundi aho kugira twubake igihugu turabanya igihugu bamwe abarundi duta umwanya munini turiko turacagurana muri ayo moko ivyo rero nibyo bidutesha umwanya nituriko tuvuga ngo baganwa bavugwe arusha kugira baze muri ayo magabura nyama turiko tuvuga tuti ubwoko bukoreshejwe ni bukoreshwe kuri
defense rugema muri ko muri ko defense mu kanya gatoyi cyane rwose
muvuze
muri ko muvuga ko ari arusha bari mu magabura nyama
ku nyungu z'abarundi bose
muri ko muvuga ko abari arusha bari mu magabura nyama
ibyo nibaza yuko ikintu gikomeye kandi arico kizotuma uburundi buguma mu njyane nuko arusha ya mbere bashizemo amakota yuko inzego za leta zizogabugwa mu gisirikare bizogabugwa mu bahutu n'abatutsi ugacusanga bagubandanya bakorera kuri ibyo kuri iyo ntumbero izotuma Burundi butava mu
bwami turimo yego bereka
izo rero twibaza yuko ikintu twahanura nuko abatwara igihugu abaserukira igihugu abagwanya leta bari arusha buraba bakaraba neza yuko ico kibazo camoko batogishimikirako bagishimikiye ko naho nihakoreshwe ubwoko bwose
ego me tu turi reka duhene jambo kandi umushana haye Emmanuel Nengo nawe nyine agira icavuze kudashikirijwe n'abashyana haye babiri Terence Tuyisenge na Jean Bosco ari mu ntara ya Carolina y'umumanuko muri leta z'umunzi America duga ku jambo
ego ndumva nkuwo ari hanze byinshi ntabyazi koko ariko nashaka kumubwira yaba asoma amategeko cyane cyane ibwirizwa shingiro rigenga iki gihugu cy'u Burundi ababitegera abayumva ibyo turiko turavuga nkuko rugema ariko arabivuga twebwe tuvuga ko tuvuga duti buteza kujya arusha ariko tuvuga turavuga yuko yaba ari ibyumviro bivuga igwayo bibe biza byuzuriza bose bavuga nabo bati barashyize mu mategeko ibyamoko barekwe kubishyiramo ku buryo bitunganiriza bose uwo yari kabaza ngo mbe muri leta ngo mu migambwe ngo aragire nkumbura amatohoza azombwire kuva ma leta abaho umuntu umutwa arigira aja muri leta azobimbwire n'ubu ukwizeke kuri hari na cyane cyane ibyo bizashingira uko riri nta n'umwe afite uburenganzira w'umutwa wo kuba muri leta y'u Burundi y'igihugu cy'u Burundi nta na hamwe nta hashobora kubica akwiriye kubyumva yuko iyo turiko turabivuga duti amategeko aba cyane cyane yavuye mu by'amasezerano baba bakwiye kuyiga neza ku buryo aha uburenganzira abarundi bose nashaka kongera kumubwira yuko nimba ari ntaje ndiko ndavuga cyangwa rugema cyangwa uwundi wese yoba hari icyo ashobora kubivuga ko kubijyanye n'ibyamoko akwiye kumva yuko tutariko turavuga ngo ndiko ndavuga kugira ngo njye arusha cyangwa kana kazi ajye arusha turiko turarondera yuko yaba umuhutu yaba umututsi yaba umuganwa yaba umutwa itegeko ribakingire cyo kimwe ntihabe kuvuga ngo mwebwe muzoba muri serukiyo ku mirongo iyi n'iyi kuyijyana namwe mu mirongo iyi n'iyi kuyijyana mubw'abandi ntihagire icyo babavugako uko rero kwima uburenganzira abandi nicyo kibabaza ari nacyo bituma ababa bafata ingingo ahubwo dushimira n'iyi n'amaradiyo abivuga aha tubibwira n'abo bari arusha twibaza ko turiko turabakebura tubabwira yuko mu gihe ibyo baba ariko bariga byose babe bashyira ineza y'abarundi bose imbere n'ayahandiho benshi bibaza yuko umenga umuntu ariko arabivuga umenga ariko arashaka akazi ku arusha nkumbure bibaza ngo namahera umuntu aza kuyorayo ariko ntabwo ari ibyo nukuza guharanira agateka na cyane cyane ku murundi uwari we wese ko yubahirizwa imbere y'amategeko kuko itegeko niryo rikingira umuntu niryo riha uburenganzira umuntu iyo bibaye gutyo rero nta ushobora
kubikanya ndabona kanya katujanye mushyana Emmanuel Nengo musozere akanya kagiye
yubahirize buze
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'America turi kumwe na Muhammad muri yo neza
niriwe
muri he Muhammad
ubu sanze ndi mu Kirundo
irindi zina ninde
ndi kumwe na Muhammad
ndi kumwe na murasiki ibaza murasiki cyumviro mukanya gatoyi cyane gose akanya karagi
ego ndashiki ibazo ubijanye n'ibi bijyanye n'iko yabiri Arusha yerekeye abarundi mwe muremure yitwiheje neza urabona ko abantu benshi bamwe bashyira imbere ibiganiro kandi bibera inyuma y'igihugu mwe mukaba tifata nk'umengo ibiganiro z'amagabo banyama kuko bamwe bagenda batazana ihumure mu banyagihugu hanyuma tubashima kuvuga kandi no kwiki kibazo nk'iki ibyo fosa yaje gushyikiriza kijyanye n'amoko musanze ibintu by'amoko barakwiye kubirengera kuko turabona ko umengo bashyize imbere ibijyanye n'amoko naho bazoshika no kuri
murakoze cyane rwose Muhammad Ndikumana reka duhe n'ijambo Severino abashinga nayo turabasaba bishyuriye rimwe ibyo bibazo Severino mwiriwe neza
amahoro neza
amahoro muhehe
twe turi ngaho Bujumbura muri bwiza
irindi zina ninde
Sindizera Severino
Sindizera munyarutse cyane rwose akibazo cy'imbiro
ego murakoze cyane gice nashaka gushikiriza hanini nashaka gushikiriza ku biganiro bimwe biraba ko hanini bo kuyumvira kibazo cy'abatwa kuko kugira ngo demokarasi itere imbere hanini bararaba ikintu bita inkehwa iyo inkehwa rero zidafatiwe ko n'icyo gihe demokarasi ntibirashinga imizi ku bihugu byose niko biteza kugenda hanyuma kiri nacyo kugira ngo ndangiza ndizera yuko byo byose naho batadutumiye muri biganiro ndizera yuko ibizokurikira bazodutumira natwe kugira ngo tugire icyo dushikirize ahandi ho n'ukuri yoba ari inzira itari nziza kubwo buryo kuko abatwa nabo nyene n'abarundi mu bandi
n'icyo
nashaka gushikiriza
murakoze sindizera Severino reka mukanye gatoyi cyane rwose mushaka nta defense rugema mwishure ibibazo kandi byimbere bishikirijwe na Muhammad Ndikumana na Sindizera Severino mukanye gato umuntu umwe ndabona kanya kagiye
ego me ikintu benshi mu banywanyi baguma bagaruka ko nicuko ubwoko butushigwa imbere kandi ico kintu n'ukuri turagihuriye ko nibaza yuko abarundi kuva intwaro y'ubwami itembagarwe 1666 nababwiye uno munsi twibuka imyaka 51 iheze iyo repubulika ije ariko nta kantu k'akarusho na gato tubona abarundi bagize mu mibereho mu kubana ahubwo ibintu bitera byunyuka ngira murabona yuko abari hagati mu gihugu musigaye mubona yuko abarundi tubaho nk'abanyagihugu b'ibihugu bibiri niko novuga ugasanga bamwe bavuga ati bariya babandi ugasanga turiko twitana babandi kandi turabe n'igihugu turabarundi twese ikintu no babwira cyo nuko ntawo tuzoshirana twese turabarundi uburundi turabusangiye no murima w'isangi twahawe n'Imana twarazwe n'abasokuru igihugu tuzokwama kikigabura uko bizogenda kose naho murazi neza yuko n'ubu ndiko ndavuga igihugu harabanyagihugu bangaye bagatigiye gucabuca amavukiro ibyo bintu nibitera soni aha rero ico novuga nuko ibyo zamuko birababaje kubona tubivuga cyane mugabo nsubiye inyuma gatoya bivugwa cyane kubera abatwara babishyize mu ibwirizwa shingiro bakavuga hajya handitse abahutu n'abatutsi bo hashira abarundi tukitwa abarundi ibyo zose zotumeze anawe tukuja kuvuga ngo baganwa ni bavugwa abatwa ni bavugwa izo ni zose za kuvugwa mugabo rero mugihe hari amakota ibyo bintu nico gituma tuvuga tuti ubwoko bwose ni buvugwe aha rero jewe
akanyakagiye mushyana i defense
cyangwa barundi nsabiza barundi yuko ikibazo cy'ubwoko nta muntu asaba ubwoko umuhutu ariza hari umutware yiza hari umuganwa yiza hari umututsi arizi ahari izo rero nibaza yuko dute akamu abanyepolitike yuko izo bakora byose bo bikora barondera amahoro ya bose uno munsi nkavugwe ngo hari abafite amahoro kandi tuzi neza yuko haba ariko baragore guhanze igihugu bamwe bazira ubwoko abandi bazira ingorane za politiki ibyo bintu byari bikwiye guhagarara
yego mereka duhe ijambo umushyirantahe ndabona kanya kagiye umushyirantahe defense
hata intwaro nyayo nta butungane nta majambere ahaba
umushyirantahe Emmanuel Nengo namwe mugira icyo muvuze kujyashikirijwe na Mohamed yashikirije na Mohamed Ndikumana na Sindizera Severino mukanya gato umuntu tumwe kukonda keneye ko mugira icyo muvuze cyane cyane kugereka ibiganiro biko bibera yarusha duga kwijambo
ego icyo no bivuga ko nuko tuguma tugaruka kuri ibyo byamoko kubera ni kahise na ku Burundi nibyo kababaje kandi twifuza yuko twobivamo tugatera tuje imbere gutera tuje imbere rero tuzobishikaho bigenze gu tuzobishikaho ari uko ababa bagiye mu ibyo biganiro tugatiriko turavuga cyane twebwe turaha mu gihugu hagati kubiba biriko birakogwa ku mategeko cyane ku masezerano tuba turiko turagira aza
yegomeza
banda harura ngo bariya nibo bateza guterukirwa uku bari n'abateza guterukirwa uku
yegome reka ndabona kanya kagiye mushyana he nengo
ndabona rero yuko kubari Arusha nk'ubu turiko turabivuga ndibaza ko hamwe babyumva cyangwa baza kubimenya byo babyiza rero badufashije kuguma dutera tuje imbere kuburyo tuzotinda dushikira ya
yegome
ibyo byamuko bitaza mu by'amategeko
nengo reka mukanya
ndaguha wese ashobora kugira uburenganzira ku bintu byose by'uburenganzira biraba ubuzima bw'igihugu atanumwe akumirira
ndabona
hari ibyo kumiga riba riboneka kandi ryanditswe n'ibyo byo kuko nta numwe abayirwa abigarukako
yego reka duha kanya mushyirantahe Rugema idefense nawe nyene asozere cyane cyane akamumotera abari yarusha nakahe bazorangiza ibiganiro ku itariki y'umunani ukwezi kwa 12 ikintu mwifuza ko burangura niki amasegonda 30
ikintu nifuza ko burangura nkuko ndumunyagihugu nuko boraba ingorane ziriho ubu muri iki gihe bakaraba bakibanda cyane cyane ku banyagihugu bagowe bariko bazira indyane za politike canke indyane za moko bagashimikira kuri ivyo kugira barabe ingene abanyagihugu boronka icizere cyugira basubire mu gihugu cyabo abo cyane cyane bo bababaye niwo dushaka yuko boshimikira ko kandi kinini naco kuvyerekeye politike tugasaba abo bose babanyepolitike banyamigambwe bari hanze buhabwa ubushobozi bwo kugira basubire mu gihugu bagende nabo gutunganya ukwiyamamaza kugira habe demokrasi nyakuri abantu batore abo bifuza atamushikane atateramo
ibyo
bintu kuba kwa izo washimikira
reka tumuhe nakanya umushyana Emmanuel Nengo nawe nyine aterakamo abari mu biganiro yarusha ibintu mwifuza ko urangura nibihe muri iyo minsi bazoba bakoraniye muri cyo gisaga
icyo bakwiye kutuzanira nuko ibibazo baba barashize imbere babona ko ari inkora mutima n'uko yabizanye nuko bo biganira bashira imbere imeza ya bose kugira ngo twebwe turi mu gihugu hagati n'abari hanze y'igihugu batahe umwe wese atangure kuronderera kazoza umuryango w'iwe atunganiwe yicaye yumva kari kararonderera kazoza igihugu abo banyapolitike rero bariyo n'abandi batandukanye nibabikorera yako hanyuma bakumvikana mbere nk'uko bavuga bati ngo bikaba ibya nyuma
Ndabona akanya katujanye Emmanuel Nengo nashaka kubashimira cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turabashimiye cyane gose nawe mushinga ntaye Defense Rugema ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye n'abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashiriza ibyumviro n'ibibazo turashimiye engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma twadushimiye kandi na Fatukarara yadufashe kugiranya ikiganiro turabashimiye mwese inshuti mwese mwadukurikiranye tukaba tubifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.